Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika yagiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki zibiri ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Turifuza yuko rero ibyo biganiro byoshobora kurangira na cyane cyane uno munsi aho tugeze, tugasaba yuko President Mkapa yokwicarana nabo biraba kugira ngo bumve neza abujya muri ibyo biganiro abari bwo.
Uyo ni Abdul Kasim umukuru mugambwe IPDZ gama ibanga umunyapolitike mu Burundi avuga kucu yumva intumwa idasanzwe ya ONU Michel Kafando yoshimikira ko mu rugendo yarimo mu gihugu. Inkuta kimwe n'inkuru yerekeye inama iminsi itatu ihuza inzego zitandukanye z'ubumwe bwa Afurika, hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rw'abanywanyi umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda FDU inkingi, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamutereza Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Federico, tuyahere kuri iyi nkuru y'umutekano dushikiriye mu kanya. Amasasu yumvikanye mu isoko bita Walmart muri leta ya Colorado mu burengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru atangazwa n'igipolisi cyahitwa Thornton mu karere ko mu gisagara cya Denver. Imwe mu mateleviziyo yo muri ako karere imaze gutangaza ko abagabo babiri bafuye, uwundi mukenyezi arakomereka. Nta makuru arenzayo turamenya gushika ubu, ni nkuru tubandanya tubatohoreza. Kuri amakuru nyine y'umutekano muke muri Amerika, abakora amatohoza batangaje ku wa gatatu ko umudereva w'ikamyo yiraye mu bantu bari ku makinga no ku maguru i New York ku wa kabiri yaramaze indwi zitari nke ategura icyo gitero, kandi ko yagikoze ku izina ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu. Ibyo byatangajwe na John Miller, icegera cy'umukuru w'igipolisi cya New York. Miller yabwiye abamenyeshamakuru ko Saifulo Saipov yakoze ubwo bwicanyi afise imyaka 29 y'amavuko, n'umwimukira yamuka mu gihugu cya Uzbekistan yinjiye muri Amerika mwaka wa 2010 ari uko atomboye lottery visa. Buramatari wa leta ya New York Andrew Cuomo yabwiye televiziyo CNN ko Saipov yahinduwe n'ivyumviro by'intagondwa ari ku butaka bwa Amerika, kandi ko afitaniye isano na leta ya Kiyisilamu. Urwandiko rwatowe ahabera igitero rwerekana ko yemeye gukwirikiza amabwirizwa ya leta ya Kiyisilamu. Leta ya Kiyisilamu ntiyitirira igitero cejo ku munsi wa kabiri mu mwibuke kw'abantu 8 bafuye, abandi 12 barakomereka, 9 muri bo bakaba bakiri mu bitaro. Mu bafuye 5 bari abo mu gihugu cya Argentine, bari baje New York guhimbaza imyaka 30 iheze barangije amashuri yisumbuye, ubundi yahasize ubuzima n'umubiregi. Papa Francisco umwungeri wa Ekleziya Katolika ni kuri ayo makuru nyene y'ibitero kuri wa gatatu yatangaje ko ababajwe n'urutavana kugwa ibitero by'iterabwoba biriko biraba ku isi muri iki gihe. Ibyo yabitangaje ejo kwa gatatu afatiye ku gitero cya hafi cyabaye ku wa kabiri i New York muri Leta Zunze za Amerika cyahitanye abantu 8 nk'uko deje kubivuga. Papa yabwiye isinzi ry'abayoboke bari bakoraniye ku kibanza cya Saint Pierre i Vatican mu masengesho, avuga ati ndababajwe n'ibitero biherutse muri Somalia, Afghanistan hamwe n'icyabaye New York. Yasabiye ababuze, abakomeretse hamwe n'imiryango yabo. Muri Afrika naho abasirikare ba Ethiopia bitwaje ibirwanisho bikomeye baharurwa mu majana ku munsi wa kabiri barajabutse binjira muri Somalia gufasha leta y'icyo gihugu urugamba n'umuhari wa Al-Shabaab. Abanyagihugu baba mu gisagara cha Dolowe kiri ku mupaka mu ntara ya Gedo bavuga ko babonye ikamyo zishika 30 zirimo abasirikare ba Ethiopia binjira muri Somalia ku mugoroba ku munsi wa kabiri. abaraho bavuganye n'ijwi rya Amerika batashimye ko amazina yabo amenyekana bagereranya kw'abasirikare igihumbi ba Ethiopia aribo bajabutse umupaka binjira muri Somalia baje biyongera ku bandi bagenzi babo baharugwa mu bihumbi basanzwe bari muri Somalia ku ruhande rw'inteko z'umwe bwa Afrika za Amisome zisanzwe ziriko zirarwanya Al-Shabab. Izo nteko za Ethiopia zinjiye mu gihugu mu gihe abasirikare ba leta ya Somalia n'inteko za Amisome bariko bategura igitero simusiga ku barwanyi ba Al-Shabab nk'uko amakuru ava mu butegetsi bwa Somalia abivuga. Amakuru b'ibihugu vya Guinea ariwe Alpha Conde hamwe ni wa Togo Fore Nyasimbe kuri wa gatatu baragize imibonano igamije kumvikanisha impande zose zerwa n'amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cha Liberia bibaye nyuma yaho sentare nkuru y'ico gihugu itumiye ko komisiyo y'amatora ku munsi wa kane ngo itange insiguro kuvyagirije byuko amatora yoba yabayemwe ubusuma bw'amajwi n'utunenge imigambwe itatu yahiganywe muri amatora ikaba yaritwaye muri sentare nkuru y'igihugu muri Liberia ivuga ko itemera ibyavuye mu gice cya mbere cy'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 10 y'ukwezi kw'icumi guheze. Sentare nkuru yategetse kandi komisiyo y'amatora guhagarika ibikorwa byose bijyanye n'imyiteguro y'igice cya kabiri cy'amatora itegekanijwe ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 11 turimwo gushika imaze gutohoza ibyabaye. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ari mu nteguro yo kugira urugendo rw'imisi 12 ruzomushikana mu bihugu bitanu biri mu karere ka Aziya biri mu ruhagarara rwatewe n'iterabwoba rya Korea ya Ruguru. Urugendo azobagize mu gihe abanyamerika babajijwe babona ko Korea ya Ruguru ariyo ntambamyi muri iki gihe kuri Leta Zunze za Amerika. Trump ategekanya kuzogendera Korea y'Epfo ahazobonana na Perezida Moon Jae-in hamwe n'abandi bakuru b'ibihugu ku isi mu biganiro bitumbereye ku bibazo by'ingene buhangana na Korea ya Ruguru mu mugambi wayo wa nuclear.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Numa idasanzwe yawe ni mu Burundi Michel Kafando ariko agendera ico giye kuva ku munsi w'Imana. Bimwe mu byo yari kuraganira nabo babonanye harimo iganiye bihuza abarundi bihagarikiwe na Perezida Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania hamwe n'inagurwa y'imigendanire hagati ya Leta y'u Burundi n'igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu n'ibindi. Bitekanijwe ko Kafando azoca muri Tanzania kubonana na Mkapa imbere yo kuja guha raporo akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Michel Kafando yashitse mu Burundi ku munsi w'Imana itariki 29 z'ukwezi kw'icumi. Bitekanijwe ko azosubira inyuma ku munsi w'Imana itariki 5 z'ukwezi kw'icumi na rimwe. Urutonde rwiwe nubwo rutashizwe ahabona amakuru ava mu biro vya ONU i Bujumbura avuga ko ahanini yaje kubonana n'abaseruka ibisata bitandukanye vya ONU n'andi mashirahamwe mpuzamakungu hati bagiwe bamwe mu baseruka ibihugu byabo mu Burundi. Kafando kandi ategerezwa no kubonana na bamwe mu baserukira amadini n'amashengero harimwo abasenyeri babiri baserukira Katolika. Ku ruhande rw'inzego z'igihugu intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU amaze kubonana n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana na Alain Menyamitwe umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Uwo bivugwa ko baganiriye ku bijanye n'icyifuzo cya ONU cyo gusubira kugira ibiro by'intumwa yayo idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'uko Leta y'u Burundi yosubira kugira imigenderanire n'igisata cya ONU kijejwe atya kazi na muntu. Iyo migenderanire yari ihagaze mu mpera z'ukwezi kw'icumi mu 2016. Umuhuza w'Abarundi nawe bavuganye ku vyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi bihagarikiwe na Perezida Mkapa ingene amahoro yotsimbatazwa hamwe n'igikorwa co kunywanisha Abarundi nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Twitter rw'umuhuza Nduwimana. Kuri inchuro na banyepolitike Kafando yateguye kuganira nabo nkuko abatari bake bavyemereye ijwi rya Amerika. Abdul Kasim atwaye pedezi gamibanga numwe muri bo.
Twe kugeza ubu ntituraruka programme ya Kafando ariko mugaba turize ko kumbure azo mu misatsi azomara ngahangira ngo tujye twa kuzobonana ko turafise ibintu byinshi two mushikiriza kugira ngo ibiganiro biriko biraba birongowe na wahoze ari president wa Tanzania nyakubaha Benjamin Mkapa bishore kurangira hanyuma twebwe tubigize turi mu migambwe dushobora kwitegura neza kwitegura amatora mu 2022
bimwe mu byo kasimo yifuza gushikiriza bidusigurira
nyakubaha mukapa bwa mbere yatandisanga ryo mu kwezi kwa gatandatu yuko ibiganiro bishobora kutsuba birangiye hanyuma mu nyuma ntiyashoboye gukoranya abanyepolitike kwa twarumise indisanga ryo mu kwezi kw'icumi ariko naho nyine turabona ko kwezi kurangiye kandi nta kindi kintu turumva kuko amatora ari kwaregereza turifuza yuko rero ibyo biganiro byoshobora kurangira na cyane cyane uno munsi aho tugeze tugasaba yuko president mukapa yokwicarana nabo biraba kugira ngo bumve neza abo ja muri byo biganiro abari bo kuko ahanini niho ikibazo gihagaze bamwe bavuga bati aboza mu biganiro n'abantu batarabwa na yangingo y'inama nkuru y'umutekano 2022 na 2018 hamwe na ijya yindi 2022-2079 izo rero kumbure tumuntakaraba mbega izi ngingo ziraba bande abo zitaraba nabo ni bande gucyo inyishyo kiboneka abaza muri byo biganiro ni bande abatabizamwe ni bande
mukurindira inyishyo mukuru wa ipedeze gamibanga yizeye ko kafanda afite amahirwe menshi yokumvirwa
turazi neza yuko kafando ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU kandi kugeza uno munsi nta baramuyamiriza mu gihe rero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose acizewe na leta acizewe n'imigambwe naho kumbure tumaze kubona igihe yaje bwa mbere ngaha twabonye akantu tutandika tatunezereje uko yaje afise urutonde rw'imigambwe nk'ibiri cyangwa itatu akura nayo kandi ngaha hari imigambwe myinshi cyo twibaza ko naco muri no minsi azomara ngaha yogikosora mu gihe rero acemewe rero nabo n'abarabwa n'ivyo biganiro twibaza yuko ashobora kugira icyo aterereye mukapa kugira ngo kuko mukapa niwe akarere kashinze kandi ajye gufasha mukapa kugira ngo kumbure dushobore kuva mu rugo ruhagarara abantu dukora ibindi uko dushobora duhagaze ku iki biganiro mu gihe cyane cyane ngaha mu gihugu hariho ibikorwa bya politiki biko birabandanya ego turakeneye ko byihuta kubera ko imyaka ibigeze n'ikirekire igihugu nacu ntigihagaze rero ndushobora kuma duhagaze ngo ibiganiro 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 mu gihe tutabona ico biko birazana akasho biko birazana tutariko turabona n'igihe bikumbure bizorangirira turakeneye uko ivyo bintu birangira
imbere yuko asubira ku cicaro cawo ni New York Michel Kafando azobanza guca muri Tanzania azobonana n'umuhuza matati y'abarundi William Benjamin Mukapa muri uku kwezi bitekanijwe kandi ko kafanda azoja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuvuga ko yasanze ibintu byifashe mu Burundi Michel Kafando yigeze ku mukuru w'igihugu cha Burkina Faso yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bintu mwidasanzwe y'iryo shirahamwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka yaje gusubira Jamal Ben Omar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2016 imwagiriza ko atanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha Eloge Wilika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
ubu ushikiza manza bw'u Rwanda bwa savye sintare kongera gihe cy'ukwezi cyo gukomeza gufunga abanywanyi mu mugambwe FDU inkingi utavuga rumwe n'ubutetsi buriho mu Rwanda utemerewe gukorera mu Rwanda ni inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa ari ikigali mu Rwanda
abaregwa bongeye kugera mu rukiko bose uko ari barindwi bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa batanu muri bo bungani wabandi babiri biburanira Abarwanashyaka ba FDU inkingi shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukorera mu Rwanda ku munsi nk'uyu bagombye ko baburana urubanza rwabo mu mizi igihabanye n'ibyo ubushinjacyaha bwabatumijeho busaba ko urukiko rwakongera iminsi yo gufungwa by'agateganyo kuko bavuga ko bugikora iperereza Mbere yo gusobanura birambuye impamvu y'ubusabe bwe, umushinjacyaha yabanje kwibutsa ibyaha bibiri bikomeye akurikiranye habarwana cyakaba FDA inkingi n'icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe n'icyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Icyemezo gifunga by'agateganyo abarwana cyaka cyafashwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 9/2017. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kuva icyo gihe bwakomeje kubakoraho iperereza bunafata abandi bavuga ko bafatanya n'iri tsinda ry'abantu barindwi. Bwavuze ko bwafasha abandi batanu ku isonga harimo bwana Théophile Ntirutwa uhagarariye FDA mu mujyi wa Kigali, Vena abayisenga na Atanazi Kanyarukiko bose ubu ngo barafunzwe. Hari n'abandi babiri ubushinjacyaha bwavuze ko bwahasi ibibazo busanga nta mpamvu zikomeye babo barekuye. Abo nabo ni bwana Vedaste Nshimimana na bwana Emmanuel Nyandwi. Ubushinjacyaha bwavuze ko butarangije iperereza busaba ko urukiko rwakongera ukwezi ko kuba bafunzwe by'agateganyo, bufite impungenge ko barekuye batoroka ubutabera bakanasibanganya ibimenyetso. Ku ruhande rw'abiregura hakunze kumvikana amagambo ya hato na hatakarishye. Uhereye kuri bwana Boniface Twagirimana, vice president wa mbere wa FDA Inkingi, yateruye agira ati: "Narinzi ko wenda nyuma y'iyi minsi dufunzwe tuzasanga uwo mutwe w'ingabo w'abaringa dushinzwe ubushinjacyaha bwarawubonye, ariko kugeza ubu byaba bitangaje binababaje gukomeza gufungwa bishingiye ku mirimo ya politiki dukora muri iki gihugu." Ati cyane ko muri iki gihugu kuba umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi biba bihagije kwitwa umwanzi w'igihugu. Yikomye ubushinjacyaha kutavugisha ukuri mu rukiko. Vice president wa mbere wa FDA yavuze ko ibyo buvuga ko bwagezeho mu iperereza bitari ukuri. Yavuze ko afite amakuru ahagije ko abarwanashyaka Emmanuel Nyandwi na Vedaste Nshimimana ubushinjacyaha buvuga ko bwabatahuye mu iperereza rya nyuma y'uko itsinda Twagirimana arimo rifungwa bitari ukuri. Yavuze ko nubwo ubushinjacyaha buvuga ko bwabarekuye kugeza n'ubu bagifunzwe kandi ko bafatiye umunsi umwe n'umuyobozi wabo. Yabaye nkushyira mu majwi umucamanza mu miburanishirize yagira ati: "Nta gihe na kimwe ibyo tuvugira habyigeze bihabwa agaciro, ubu wenda dushobora kwizera." Asoza ijambo ryasabye ko babona ubutabera bunoza, arabaza ati: "Kuba turi imbere yanyu mushobora kuzumva ibyo tuvuga cyangwa nk'uko bisanzwe iteka muzemeza ko ubushinjacyaha aribwo bufite ishingiro." N'imvugo yazamuye amarangamutima mu rukiko, umucamanza amubwira ko bazasesengura bakabifataho icyemezo. Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga muri FDA Inkingi nawe yiyumvikanye mu magambo akomeye yikoma ibisobanuro by'ubushinjacyaha. Yabwiye urukiko ko abafashwe barimo Ntirutwa bose ari abarwanashyaka babo mu buryo buzwi ko bafatiye umunsi umwe nawe. Ati: "Nk'uko bisanzwe tugera imbere y'urukiko ntibavugisha ukuri, intego yabo ni ugucecekesha batavuga rumwe n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi." Yavuze ko umushinjacyaha butagaragaza izina ry'umutwe w'ingabo barega aho uherereye n'umuyobozi wawo. Yasabye urukiko ko mu bushishozi bwabwo rwababuranisha mu mizi, kuko ngo icy'ubushinjacyaha bugamije ari cyo yise gukomeza gukinagaza batavuga rumwe na leta iriho. Bwana Gracien Sabiyaremye nawe yabwiye umucamanza ko iyo yitegereje asanga ababuranyi bombi batareshya imbere y'amategeko. Yavuze ko bafunzwe binyuranije n'amategeko kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Yavuze ko we na bagenzi be bakibona ku kwezi gushize nta kirakorwa, bihutiye kwandikira umuyobozi wa gereza Mageragere bamumenyesha ko nta burenganzira afite bwo kuba kibafunze. Bityo ngo gereza nayo yahise ikora iyo bwabaga mu ijoro ryo kuri uyu wa 2/3/45, bumva bari kubabyutsa babamenyesha ko bucya bajya kubasabira gukomeza gufungwa. Uku kwikoma ubushinjacyaha mu magambo akomeye kwanazamuwe na bwana Norbert ufite amahoro wiburanira. Mu magambo ye yagize ati: "Bashobora kuba bakiri muri rya tekinika ryabo kuko nta bimenyetso bafite. Nituramenya impamvu wasanga bakiri muri iryo tekinika cyangwa bagishaka batanga buhamya bapfuye cyangwa b'ibinyoma." Ati: "Impamvu niba nazo twarekurwa." Maître Antoinette Mukamusoni na Maître Gatera Gashabana bunganira baregwa bisunze ingingo za amategeko babwiye umucamanza ko impamvu zikomeye atari ibimenyetso ahubwo ibyagezweho mu iperereza. Bavuze ko kugeza ubu basanga baregwa bafunzwe bitubahirije amategeko. Maître Mukamusoni yavuze ko icyaha ari gatozi kandi ko mu bushinjacyaha buvuga ko bwafashe butagaragaza niba baramaze kugera muri uwo mutwe n'ubu waburiwe izina. Yasabye ko mu gihe ubushinjacyaha busanga ntacyo burageraho mu iperereza bw'ababurekuye abaregwa bagakurikiranwa bidegembya. Maître Mukamusoni arasanga ko bakurikirana bari hanze byaha umwanya uhagije ubushinjacyaha, bigatuma badakora iperereza hutihuti kuko ngo bibatura mu mutego wo kwica amategeko bikanashora abategetsi bagereza mu manza. Yabwiye umucamanza ati: "Nimwe mufite imfunguzo zombi kubafunga no kubafungura, niba amategeko ariho si umwanya wo kugira ngo ubushinjacyaha buyaho nyanga." Ubushinjacyaha busubiranye ijambo bwabwiye urukiko ko abaregwa badafunzwe binyuranije n'amategeko. Bwavuze ko bubinyujije ku ikoranabuhanga rihuza ababuranyi bombi n'urukiko bwasabye kongererwa igihe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 mbere y'uko ukwezi gushira. Buravuga ko abunganizi bagombye kuba barabirebye bakabimenyesha abo bunganira. Bwashimangira urukiko ko abaregwa nta inshingano bafite zo gusaba ko urukiko rwatangiza urubanza mu mizi biri mu nshingano z'ubushinjacyaha. Iri tsinda ry'abaregwa ryatawe muri yombi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, ari abantu 9 babiri muri bo bamaze kurekurwa. Ubushinjacyaha burabarega kurema umutwe w'ingabo utemewe wakorera hanze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. N'ibirego abaregwa bamaganira kure bakavuga ko bishingiye kuri politiki kubera ko batavugira mu matamata miyo banenga ibitagenda mu butegetsi. Icyemezo kizamenyekana ku itariki 6 z'ukwezi. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Muri isanga Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Yarusha muri Tanzania harakoraniye inama iminsi itatu ihuza inzego zitandukanye z'umwe bwa Afrika. Intumbero ni ukurabira hamwe akamaro k'imiryango itandukanye y'ibihugu bisangiye akarere nka EAC, CPGL, SADC na CDO hamwe n'izindi. Izo nzego zivuga ko ahenshi iyo miryango inanirwa no gutatura amatati ya politiki hamwe n'intambara muri ivyo bihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver, iyo nkuru ari yarusha mu gihugu cha Tanzania.
Inzego zitandukanye hamwe n'abahinga bakorana n'ubumwe bwa Afrika bose barahuriza hamwe ko muri Afrika hari imiryango myinshi y'ibihugu kandi ko iyo miryango yabwirizwa gutorera umuti indyane intambara canke ibibazo vya politike bihari. Nabo biruko bavuga ko kubona iyo miryango biyigora gutatura ayo matati bitumwa no ku inzego za gisirikare n'igipolisi muri ibyo bihugu zidahabwa ububasha bwo gutabara. Professor Blaise Chikaya atwara igisata c'ubumwe bwa Afrika kijejwe amategeko mpuzamakungu.
Les affrontements violents au couteau aux armes
atugutana mu mitwe intambara z'ibigwanisho bya bimbugita canke inkoho turizeye ko bizohera nkuko nibura yababiciyemo ariko byaheze kuko natwe Afrika turiko turiyunga ariko turacafise abava hanze ya Afrika bashaka ubutunzi bwacu n'inzahabu maze bakaza kuducanishamwo. Tubwirizwa gukomeza inzego zacu za gisirikare mu karere tukemera ibiganiro mu gihadutse injyane raba nko mu Burundi ibyabaye mu Rwanda muri kahise canka handi. Iyi miryango y'ibihugu byacu yabwirizwa kugira ingufu za gisirikare hamwe no kumvikana mu vya politike ariko ivyo biracatugoye.
Que on a du mal à construire.
Amashami yigenga akorana n'ubumwe bwa Afrika nayo amenyesha ko hari n'ibihugu bifitaniye amatati kandi biri mu muryango umwe gucyo gufatira ingengo hamwe yo gutabara ikindi gihugu bigatera imari. Umufasoni Judika Lawson atwara ikigo cya Afrika cyigenga gishinzwe kubahiriza intwari bereye.
Ili muweze kutatua migogoro kwanza lazima nyewe wenyewe muwe mmekubaliana.
Ati kugira matati atatugwe nuko ibihugu bisangiye umuryango bibanza kwemerana bikumvikana bigafatira ingingo hamwe bigashira imbere nyungu za bose agateka kazi na muntu intwari bereye n'umutekano ntiyagire uwigira sindabibazwa. Ikindi nukusanga nk'igihugu kimwe kiri mu miryango myinshi ine canke itanu ibyo bigatuma ibihugu bidatera imbere kuko no gutanga intererano aho hose biba ari ikibazo kandi ugasanga n'abanyagihugu ntaco bahungukira muri iyo miryango.
Je, unachopata kule ni nini? Wananchi wako wanapata nini?
Afrika yose ifise imiryango 11 ihuza ibihugu bisangiye akarere harimo n'ifise intombero yo guteza imbere ubutunzi. Umwe muri yo CDAO uhuza ibihugu byo mu burengerazuba ni utangwa ko akarorero kutabara kirikare mu gihe igihugu kimwe mu bihugize gihuye n'ingorane. Dr. Azaveri Lwaitama numwe mu bagize ubushakashatsi.
Eko ase wakapeleka majeshi na kuweka aliye umia.
Twarabonye sede yao irungika abasirikare bagafata alliance kuva ku butegetsi muri Gambia bamubwira bati jamais ni wigira mahoro ubise watowe n'abanyagihugu. CDAO kandi yaramuciriye inzira niyaja vyari kubibazo bikomeye iyo nawe yanka abasirikare bakagwana nkakujya vyabaye muri Cote d'Ivoire kwa Laurent Gbagbo. Ariko rero ibintu byakozwe neza
lakini juhudi zilifanywa.
Iyo nama y'iminsi itatu yo kurabira hamwe akamaro k'imiryango itandukanye y'ibihugu bisangiye akarere muri Afrika yitabwe n'abigisha muri za kaminuza abaserukira ibice n'imiryango 11 bitandukanye bya Afrika abashakashatsi hamwe n'amashirahamwe yigenga. bavuga ko ibizova muri yo nama birimwe byo kogwa kugira ngo iyo mijyango ikomere kandi ikore neza bizohabwa umugwi urongowe na Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari nawe arongoye umugwi w'abahinga bahawe igikogwa cyo guhinyanyura inzego z'ubumwe bwa Afrika bya Clavier Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviza iradio hejwe rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cya sport twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Urakoze Frederic ku makuru yerekeye inkino iyo muri iki gitondo dutangurire ku nkuru yerekeye tennis. Rafael Nadal yatsinze ihiganwa rya tennis rya US Open muri uyu mwaka w'2017. Azorangiza uyu mwaka ari mu kibanza cya mbere cy'abakinnyi bakomeye cyane ku isi muri tennis ku rwego rw'abaprofessionnel. Ari muri iki gihe mu ihiganwa rya tennis rya Paris Masters yasinze ejo kuwa kabiri Hyun Chang wo mu gihugu cya Korea y'Epfo mu maseta 2:7, 5:6, 6:3 mu rukino rwamaze isaha n'iminota 48. Nadal muri iki gihe afise imyaka 31 azohura na Pablo Cuevas mu gice gikurikira. Nadal arusha amanota 14,460 Roger Federer wo mu gihugu cy'Ubusuwisi aza mu kibanza cya kabiri mu bakinnyi ba tennis bakomeye kurusha abandi ku isi muri iki gihe. Andy Murray wo mu gihugu cy'Ubwongereza yari mu kibanza cya mbere mu mwaka uheze w'2016 aza mu kibanza cya gatatu muri iki gihe mu gihe Alexander Zverev aza ubwira kane. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC unaho tuvuge ku vyerekeye iganwa ryo kugendesha imodoka rya Formula 1. Lewis Hamilton yatsindiye igikombe cy'amahiganwa yo kugendesha imodoka ya Formula 1 muri uyu mwaka igihe yatsindiye iganwa rya Mexican Grand Prix azobandanya mu ihiganwa rya Formula 1 rya Brazilian Grand Prix kuva ku itariki 10 gushika ku itariki 12 z'ukwezi kw'11. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC turangirize ku nkuru yerekeye kunonora imitsi. Mo Farah umunonotsi rurangiranwa ava mu gihugu cy'Ubwongereza yavanye n'umumenyereza wiwe Alberto Salazar yafashe ingingo yo gusubira mu gihugu ciwe cy'Ubwongereza. Farah afise imyaka 34 muri iki gihe yatsinze amahiganwa yo kwiruka imetero 5,000 n'ibihumbi 10 mu mwaka w'2012 Londres mu Bwongereza no mu mwaka w'2016 Rio de Janeiro muri Brazil. Yatangaje kwiyo ngingo yo kuvana na Alberto Salazar yafatiye ku cifuzo ciwe cyo gusubira i Londres mu Bwongereza. Atangaza ko akumbuye imuhiriwe azokorana na Gary Lowe. Salazar yatangaje ko yifuza kubandanya akorana na Farah Kabuhanuzi. Ni kuri iyi nkuru turangirize ko amakuru yo hirya no hino y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru y'Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Juti mwese mkondi radio izwi ya Amerika vigano ya tukateguri mwaka kanya wigaruki ngaha tuboneo kani ya kanako goshimi na engineer ya dufashe mwinga bugi zuma hamwe na fasile ya dufashe kwe giranya vigano ya tukateguri kuli mikromu alikumu na Federica Ngunikije ama kuruna yu mwashikirijo na Aloise Bigirimana mwakoze kudu tegamatukui tulabifurije ama horo numusi mwiza.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.